mukomeje kumva radio hejwe rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ijwi rya Amerika ryumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Neugenia Mukankusi wongeye kubasuhuza. Mu Burundi abantu 24 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mugi wa Gitega kuva ku itariki ya 23 y'uko kwezi. Inkuru tuza kubagezaho mu kanya.
Hari nicyo mibi, iyi nicyo rw'abagabo n'abagabo barongorane, rw'abagore n'abagore barongorane. Ibyo Imana ari igeze bivuga kare, ibyo ntabwo yigeze itegura. Ni umuvumo kandi kibabaje. Ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishyigikiye.
Ubwo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abantu batari bake bakomerekeye mu rugendo rw'indege rw'isosiyete Candor yari ivuye mu Budage hijya mu birwa bya Maurice byatewe n'ikirere kitari kimeze neza. Ukraine ivuga ko abaturage batatu bapfuye bazize igitero cya misile Uburusiya bwagabye ku nzu y'igorofa ibamo abasivili mu mujyi wa Zaporizhia mu majyepfo y'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije imyitozo n'ingabo z'ibihugu bya Afurika muri Ghana. Iyo myitozo igamije kongera ubushobozi ibyo bihugu mu kurinda imipaka yabyo ibitero by'imitwe y'iterabwoba. Ayo makuru twabateguriye hamwe n'ayandi ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu batari bake bakomerekeye mu rugendo rw'indege y'isosiyete Candor yarivuye mu Budage hijya mu birwa bya Maurice byatewe n'ikirere kitari kimeze neza. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Abantu bari muri iyo ndege y'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu yo mu Budage Condor, abadereva bayo n'abandi bayikoramwo bagera kuri 20 bakomeretse igihe iyo ndege yaca muri ico gice c'ikirere kimeze nabi mu kiringo kigera ku masaha 2 imbere y'uko yururuka. Umuvugizi w'iryo shyirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo mu Budage Condor yatangarije iyo nkuru itororokanizo ry'amakuru ryo mu Budage DPA. Maurice ni igihugu kigizwe n'amazinga menshi. Zinga rikuru riri ku birometero 2000 umuntu avuye mu gice cyo mu mana ku bushiruseruko bw'umugabane wa Afrika cegereye ibahari Indien. Umuvugizi w'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo mu Budage Condor yatangaje ko abakomeretse bariko barasuzumwa mu bitaro. Ukuntu abakomeretse bamerewe ntibitomoye. Amakuru atangwa avuga ko ikibanza c'abadereva b'indege yagize ivyo bibazo cononekaye, yamara nta birenga ngaho vyatangajwe. Iyo ndege yo mu bwoko bwa A 330 yari itwaye abantu 272, abadereva hamwe n'abayikorako 13 yururutse atangorane igihe c'isaha 12:29 yo mu masaha yo muri Maurice ku kibuga c'indege kiri hafi y'umugwa mukuru Port Louis.
Mu gihugu cya Ghana hateraniye inama yiga uburyo bwo kubungabunga amashyamba n'ibinyabuzima biyabamo. Bararebera hamwe uko barushaho kubungabunga ayo mashyamba. Fidel Niyongabo nanone arakomeza.
Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron abategetsi n'abashikiranganji bajejwe ibidukikije baturuka mu bice bitandukanye byo ku isi bari mu ikoraniro ryiswe One Forest Summit muri indwi ku mugwa mukuru wa Gabon Libreville. Yamara kuba abategetsi bava mu bihugu bikomeye ku bijanye n'icyo kibazo nka perezida wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva n'uwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo Felix Tshisekedi batitavye iyo nama bishobora gutuma iryo koraniro ritaba ngirakamaro. Perezida Macron na mugenzi we wa Gabon Ali Bongo Ondimba bafise icizere ko iryo koraniro rizotuma haba gukorera hamwe hagati y'ibihugu bitatu bifise amashamba cimeza akomeye cyane ku isi vyo mu karere ka Amazon, akarere k'ikiyaya cya Congo n'akarere ko muri Aziya yo mu bumanuko bushira ubuseruko. Ikoraniro ririko ribera muri Gabon rikurikiye ukutumvikana ku vyerekeye amafaranga agenewe gukingira amashamba kwibonekeje mu ikoraniro ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bikoko, ku biterwa no ku bindi binyabuzima ryabereye mu gisagara cya Montreal mu gihugu cya Canada mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika harakomeje. Ukraine ivuga ko abaturage batatu bapfuye bazize igitero cya misile Uburusiya bwagabye ku nzu y'igorofa ibamo abasivili mu mujyi wa Zaporizhia mu majyepfo igihugu. Nanone Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu butumwa yashize kuri Telegram yamenyesheje ko misile yasenyuye iyo gorofa y'ingero zitatu. Ibikorwa byo kurondera abo babarokotse biriko birabandanya. Zelensky yatangaje ku Burusiya igihugu avuga ko kirangwa n'iterabwoba gishaka kurya umutima abanyagihugu bo muri Ukraine imisi yose. Yavuze ko azotuza abateye igihugu cyabo cyose bose kandi bazoruhira kubazwa amabi yose bakoze. Igisirikare cya Ukraine no Moskwa kane yatangaje ko inteko z'Uburusiya zibandanya gufata ibindi bice byegereye igisagara cya Bakhmut, aho ingwano ikomeye cyane hagati y'inteko za Ukraine n'iz'Uburusiya imaze amezi atari make. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Ukraine Hanna Maria ku munsi wa gatatu yatangaje ko igihugu ciwe carungitse izindi nteko mu gisagara cya Bakhmut, naho inteko z'Uburusiya zabandanije gukomeza ibirindiro byazo muri icyo gisagara. Yamara ntiyatangaje igitigiri c'inteko ziriko zirungikwa muri icyo gisagara n'ukugeneza ukoreshwa. Ibitigiri by'abasirikare bamaze gupfa ku mpande zose n'umurengera. Ukraine iracihagaze ko yamara kuba Uburusiya bwarongereje ibitigiri by'inteko zabwo byatumye bufata imihana n'ibisagara bitari bike biri mu micungararo y'igisagara cya Bakhmut buragikikuza ku mpande zitatu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije imyitozo n'ingabo z'ibihugu bya Afurika muri Ghana. Iyo myitozo igamije kongera ubushobozi bw'ibyo bihugu mu kurinda imipaka yabyo ibitero by'imitwe y'iterabwoba. Edi Rwema abayinkuru irambuye.
Iyo myitozo izwi cyane nka Flintlock ihuza abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika, ikayoborwa n'abasirikare b'Abanyamerika n'abo ku mugabane w'Uburayi. Igamije gutoza Abanyafurika guhangana n'imitwe y'iterabwoba ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Baratozwa kurasa no gukora ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze mu gihe cy'intambara. Mu itangazo, ibiro by'ingabo za Amerika muri Afurika bivuga ko intego y'iyo myitozo ari ukongera ubushobozi bw'izo ngabo mu guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, guteza imbere ubufatanye no guhana amakuru hagati y'ingabo z'ibihugu bya Afurika. Ibikorwa by'imitwe y'intagondwa za Kiyisilamu byatangiriye muri Mali mu mwaka w'2012 biragenda byiyongera, bikaba bimaze gushinga imizi mu bindi bihugu nka Nigeria na Burkina Faso. Muri iki gihe birimo kwinjira no mu duce twa Benin, Togo na Côte d'Ivoire. Urugomo n'imvururu biterwa n'iyo mitwe bimaze guhitana ibihumbi by'abaturage, abandi babarirwa muri za miliyoni bakurwa mu byabo. Hari impungenge ko ibyo bikorwa bishobora no kugera muri Ghana biturutse muri Burkina Faso ihana imbibi nayo.
Edi Rwema na Fideni Yongabo barakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ni radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri interineti kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani bakomera uri Goma.
Mu barenga 200 higanjemo abaturage na mu mashyirahamwe haranira impinduka akorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru cyane yo mu mujyi wa Goma nibo bari bakwiye imihanda. Ku mpapuro bari bafite hari handitseho amagambo agira ati: Ubufaransa n'u Rwanda bukaba na 2023. Twanze Ubufaransa muri Congo. Umugambi nyamukuru ni uwo kwanga uruzinduko rwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ateganya kugira muri Congo, nk'uko bisobanurwa na Jackson Bulereko wo mu ishyirahamwe Viranda Mutsanga.
Emmanuel Macron akorana n'u Rwanda kandi ari mu batangi inkunga kuri M23 mu ntambara irimo kubera hano muri Kivu ya Ruguru. Niyo mpamvu kuza ko rero twebwe ntacyo bitubwiye kandi nta n'icyo bivuze ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tutamushaka hano iwacu muri Congo.
Abari muri iyo myigaragambyo bavuga ko igihugu cy'Ubufaransa gikorana bya hafi n'u Rwanda, bityo rero akaba ari umugambi wo guheza mu gihirahira abakongomani no gukomeza guteza intambara mu burasirazuba. Aba barasaba ko leta ya Kinshasa yahagarika urugendo rwa Emmanuel Macron, ko kuri bo bigamije kongera ingufu abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse no kumvisha abayobozi ba Congo ko bakwiye kujya mu biganiro na M23. Loboshi Bwake ni umwe mu baturage bari bitabiriye imyigaragambyo. Kuri we leta ya Congo yagakwiye gukuraho ubufatanyabikorwa ubwo ari bwo bwose igirana n'Ubufaransa.
La France soutient
Ubufaransa bukorana n'u Rwanda narwo rwaha inkunga y'Imventura muri Congo. Ubwo rero nge ndabona Emmanuel Macron aje muri Congo mu rwego rwo kugira ngo asure abasore be ba Imventura arebe uko bahagaze neza ku rugamba. Ibyo nibyo tudashaka rero. Leta yacu igomba gushaka inshuti nziza zitari mu Bufaransa.
Sasaba n'igice imyigaragambyo yakomereje mu muhanda mugaruva gumujya Sake. Abigaragambya berekeye ku kigo cy'Abafaransa kiri muri metero 800 gusuvuye ku biro by'umuyobozi w'intara y'Ikivu ya Ruguru. Bakiyagera bafashe ibendera ry'Ubufaransa baritwikira ku muryango w'icyo kigo kizwi nka Institut Français de Goma. Ariko se kubera iki gukomereza imyigaragambyo hano gutwika ibendera ry'Ubufaransa? Paluku Katembo mwishyirahamwe Luca gira ati:
"Icyakula kukuja hapa sababu hapa ndio konsila yao.
Twahisemo kuzanga muri iki kigo cy'Abafaransa kugira ngo tubereke ko tutabishimiye na gato. Akaba nariyo mpamvu mubona duhisemo gutwika ibendera ryabo kugira ngo nabo babibone ko turakaye. Ibidukoze ntabwo biri buze guhagarira ahangaha. Turakomeza kugeza umunsi makoro yavuze ko azagera muri Kongo ugeze."
Iyi myigaragambyo ntabwo irimo kuvugwaho rumwe n'abaranira impinduka muri Goma. Nubwo benshi mu bakongomani barimo kwigaragambya banga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, bakomeza gushinja Ubufaransa gukorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 binyuze ku Rwanda, abandi siko babibona. Sankara Bin Kartumwa, umwe mu bagize ishyirahamwe riharanira impinduka, wanze kwitabira iyo myigaragambyo, we abona ko abakongomani bakwiye kwigaragambya banga ubutegetsi bwa Congo kuko ari cyo kibazo ku baturage.
Normalement le gouvernement congolais devait refuser l'arrivée du président.
Mu byukuri leta ya Congo yagakwiye kwanga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ariko kubona yarabyemeye bisobanura ko abayobozi bacu nabo bafite uruhare mu bibazo biri kutubaho. Niyo mpamvu abaturage tutari dukwiye kujya mu myigaragambyo ngo turange uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ahubwo twagakwiye kwigaragambya twamagana perezida wacu Felix Tshisekedi n'abagize guverinema ye, ko aribo bari kuduteza ibibazo byose. Ikibazo si Ubufaransa. Njye ndabona ahubwo ubungubu Congo yagakwiye gusaba ubufasha Ubufaransa bukadufasha mu nzira ya gisirikare mu kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Congo.
Paul Kagame est en train d'orchestrer l'alerte de la République démocratique du Congo.
Imyigaragambyo yarangiye nta nkomere cyangwa ifuzi igaragayemo. Abashinzwe umutekano ntibigeze bagaragara aho bigaragambya banyuraga, dore ko nta n'ibintu byangirijwe kuva mu itangira n'irangira ryayo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ategerejwe i Kinshasa ku wa gatandatu tariki enye z'uku kwezi, aho azagirana ibiganiro byimbitse na mugenzi we wa Congo Antoine Felix Tshisekedi. Ibyitezwe kuganirwaho hagati y'abo bakuru b'ibihugu byombi ni ibibazo bijyananye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Goma.
Tuve muri Congo tugana mu Burundi, aho abantu 24 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mujyi wa Gitega. Abakuru agera ku Ijwi ry'Amerika havuga ko abo bose bakeko kuba bari bitabiriye inama yari huje abakundana bahuje igitsina. Eroje Wirika neza niwe waduteguriye inkuru.
Abafunzwe bari mu mice yose, n'abagabo, abagore n'urwaruka, nk'uko amasoko y'Ijwi ry'Amerika yabitumenyesheje. Bahagarikiwe ku murwa mukuru w'intara ya Gitega, akaba n'umurwa mukuru wa politike w'u Burundi kwa 2023 ukwezi kwa kabiri guheze, mu gihe bari mu nama. Igihe bari basohotse kugira bafate akavuna musatse ko hagati y'ivyirwa, haje abajejwe inzego z'umutekano, abapolisi n'abakozi b'iperereza, hamwe n'abajejwe intwari Gitega. Barabubira bahita baburiza amapika hapa baje kubafungira mu gipolisi. Niko amasoko yacu avuga. Inama bahagaritswe barimo yari yateguwe n'ishyirahamwe rikorera mu ntara ya Gitega ryitwa Muco. Umukenyezi yaritwara ari mu bantu bafunzwe. Amakuru twakuye mu gipolisi yo kwizerwa rikaba yatanze batashimye ko umwidondoro wamenyekana, yatubwiye ko afunzwe bikekwa kuba bari mu mirwi y'abatinganyi. Ikibanza bari kubakoreramo inama twasanze kirimo amaserenge, imiti, ubufuka bwo kwikingira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka, hamwe n'ibitabo by'amategeko avuga ku burenganzira n'ikingirwa ry'abatinganyi. Niko amasoko yacu akomeza avuga. Ku cicaro gikuru cy'igipolisi, amasoko y'Ijwi ry'Amerika nayo nyene yatashimye gushyira habo n'umwidondoro, yatubwiye ko iyo dosiye iri kikurikiranwa n'ibiro bikuru by'igendereza n'abafashwe bari mu minwe y'igipolisi. Umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi na buramatari wa Gitega twabarondeye kuri telefone ariko ntitwabatoye. ishirahamwe muco ryari ryateguye iyo nama ryaronkejwe uburyo na USAID igisata cya leta ya Amerika kijejwe gufashanya n'ibindi bihugu natabo twashoboye kuvugana harabashingwa manza bariko bakurikirana ibijanye n'ifungwa ryabo bantu bavuye mu rwego rw'abashingwa manza rwo mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ntibizwi niba ari USAID yababaronkeje kuri wa gatatu president Evariste Ndayishimiye atarinze kuvuga kuri abantu bafunzwe yagarutse kubatinganya yamenyesha ko umurundi wese yabaho uri mu gihugu hagati canke hanze yabwo aja mu bikorwa by'ubutinganyi akwiye gucibwa no kuvumwa aha yari mu masengesho yari yateguwe n'inama nshinga mateka na nkenguza amateka ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura
hari mico mibi iyi mico rw'abagabo n'abagabo barongorane rw'abagore n'abagore barongorane ibyo imana arije tubivuga kanye ibyo ntabyo yigeze itegura ni umuvumo kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'imana bamenyesha imana abishyigikiye ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe ubundi nawe mbona n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo si bumwe nk'uko umenya barangana n'ibicumuro byose mugabo hariho ibicumuro by'ibumwe tube tuza turasoma ijambo ry'imana Sodoma na Gomora zabomotse kubera muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakita pisimbo y'inuma aha tene yanga hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana iryo nivumwe Imana ntishobora kwihangana ndabasabye mwebwe abaru twamirire kure emwe tukigira umuvumo twe umurundi yava akagera n'ahazoba ari muri Amerika aja muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu
ku isi yose amatohoza yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera batinganyi 11 muri ivyo bihanisha igihano cyo gupfa izo bihugu 68 biri muri Aziya kigobe cy'abayahudi n'abarabu hamwe na Afrika mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo hamwe n'ihadabu eroje urika neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje birika neza tugume mu Burundi ministeri ihishinzwe gutwara abantu n'ibintu ishyizeho amategeko mashya agenga amashyirahamwe akora uwo murimo inkuru irambuye na mugenzi wacu Thierry Vendashimiye ari Kigali mu Rwanda
Munama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaje gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje inosa n'ibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cane cane ku mafaranga azohora atangwa
ishirahamwe itwara abantu n'imiduga mitomito ngo ati kugira ngo yemererwe gukora izo iriha amafaranga 2025 ishirahamwe itwara abantu na minibus iriha amafaranga 2500 ishirahamwe itwara abantu na bus iriha amafaranga umuriyo ishirahamwe itwara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyo 1500 aha zata cha twara abantu baje ukimbire bakoresheje nawo nyene amabarabara kugira ngo bemererwe gukora ishirahamwe itwara abantu n'imodoka ntoro rwati ikaba ryanditse gitanditse mu Burundi barihishwa amafaranga amadolari amajana 2 ishirahamwe itwara abantu rije ukimbire na rwati ikaba ari ryanditse mu Burundi iriha 2250 ishirahamwe itwara abantu na minibus yanditswe hanze y'igihugu iriha amadolari amajana 4 ishirahamwe itwara abantu hanze y'igihugu na minibus yanditswe mu Burundi izori amafaranga 2500 ishirahamwe itwara abantu na bus yanditswe hanze y'igihugu izori amadolari amajana 4 ishirahamwe itwara abantu hanze na bus yanditswe mu Burundi izori amafaranga umuriyo ishirahamwe ryinjiza imiduga imiduga ya igwaye kuri hanze no kuvuga ajye amashirahamwe kuzana imiduga ivuye kubibuko bya Mombasa na Dar es Salaam iryo shirahamwe rizoriha amafaranga kugira agemerwe izoriha amafaranga miliyoni 2
aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha
ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majanse turiko tuvuga imiduga y'abantu kugatwe kabo kubyerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajanse yose arasanzwe afise uno munsi nta na kimwe amaze kubiri itegeko risohoka
Ije mubimenye yuko kubite ikori sohotse mo mutegereza kwiyandikisha gushaje.
Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe batwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha ariko bagasaba ko yoshigwa mu ngiro abahora bikika mu kiza mu gutwara abantu batavyemerewe bakigizwayo. Nirampe basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala na Nduwimana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi.
Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka simodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana birya bita konkurance higanwa n'abantu badafise umutahe. Ingingo yafashwe mufashe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro
uko tungana ngatugiye tuvugisha ukuri. Umwo tubadate tugende ku biro twese umuntu azari modokari zimwanditse ko tamwanditse ko canga afitiye kontra haramashiramo musanga ivyo biratavyafise ugasaba ko byango nishira hamwe.
Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro bagasaba kwicuro kibazo cotore gumuti.
Hari ibintu usanga twebwe bica bitunaniza aya mafaranga tuzoriha ugacusanga hari n'ama carte d'entrée turiha aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri kumara dosaba turiteguye kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha tukaba dufite ikibazo cya karibira ariko nta kigoro leta irikirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo.
Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko cha Dar es Salaam nawe asaba ko bazoba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo.
Uyu munsi mutubye yuko giye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira tubonye uko ruhusha nitwariha izo miliyoni 2 kumaja hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe imiliyoni 2 akingiko.
Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri co gisata co kunguruza abantu umuyobozi mukoresheje wo gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramo ingufu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorego umuti
seza kumwesha kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko zitwara abantu benshi tuborohereze twebwe ntasho dutoko igihe gitoca gikene cyane twari twasuye amasitasi barabwiza amasitasi twari twatoye ifari amazon yari amazon ataba bazana imiduga nayo bakavuga yuko za feri promenade zikaja gutwara abantu n'ibintu. Twereke tujya karara mu ibyo karanajejwe babajejwe ku uruja n'uruza mu barabara mu telefoni.
Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka Inosa Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'igera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'igera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikiranga ishirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikaranganje bwatanze kuri ayo mashirahamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa abashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye arakoze kuri inkuru. Mu gice cya kabiri cy'inkuru y'abatwa bo mu karere ka Kisoro muri Uganda ni mu burengerazuba bw'igihugu, turasuzuma uburyo imiryango y'abatwa ibayeho kuva bakuwe mu mashyamba na leta mu mwaka w'1990 bavuga ko birengagijwe na leta yabirukanye ku butaka bwabo. Muri iki gice turumva icyo leta ivuga. Inkuru ya mugenzi wacu Ignatius Bahizi aho muri Uganda.
Mu gice cya mbere cy'inkuru twabagejejeho abatwa batuye mu nkengero z'ishamba ry'inzitane rya Bwindi batujanye muri iryo shamba kutwereka uko bari babayeho mbere yo kurikurwamo. Aha rero turi mu mujyi wa Gisoro ahatuwe na bamwe mu batwa bakora akazi ko gusabiriza kubera ko batagira ikindi kibatunga. Aha ni mikingo mu mujyi wa Gisoro kubera ubucukire n'imiterere y'amazu batuyemo. Iyo hageze wagira ngo ni inkambi y'impunzi. igitangaje nuko ahabatujwe hubatswe ku ruhande rw'icyicaro gikuru cya leta ibashinzwe. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na bamwe muri bo kugira ngo twumve uko ubuzima bumeze muri iyi myaka 30 bamaze hanze y'amashamba.
Ku buryo tutagiye mu baturage nanga ntagiye mu tawuni gutoragura tatso kurya ntabona. Kwe nk'abano bana ntibagira ubufasha bwo kugira ngo baza kusuri no kwirirwa barabunga. Mbe natwe badufata nka za mayibobo kubera kuburi imibereho niyo mibereho yacu yahana.
Umubabaro n'agahinda by'imiryango y'abatwa muri Uganda bigaragarira buri wese ku maso ukanabyumva mu ndirimbo zabo. Musabyimana Allen ari muri ritsinda ry'abagore babonaho guhinga ari uko bakodesheje cyangwa abagira neza bakabakodeshereza imirima.
Ni leta tuvanye mu shamba tubura amahoro mbese tatana batwa tugatatana mbese urahakajinura hakajiyi tuja guhakwa n'abahutu. Niyo mpamvu ubona abatwa twaragize ubukene bwinshi cyane kubura itaka ryo guhinga.
Niki wumva kumbura mu mashamba utakibona?
Ni igihama ngakumbura ibikwa ngakumbura amatugu ngakumbura inkeri ni byinshi nakanyama mutwa ntakikabona ntakikari nibyo bituma n'abatwa dupfa.
Abavugana n'ijwi rya Amerika bashimangira ko kumenyera ubuzima busha hanze y'amashamba bitigeze biborohera kuvaho birukanwe mu mashamba aho batahingaga ahubwo bagatungwa n'ubundi buhanga. Alice Nyamihanda numwe mu batwa bake bagize amahirwe aja mu ishuri yiga kugeza kuri kaminuza ubakaba aharanira uburenganzira bwa bagenzi be. Akorana n'umuryango hano Gisoro ubafasha kwiga ubundi buryo bwo kubaho nko guhinga.
Bagituye mu mashamba ntabwo bahingaga mu mashamba bari bafite y'umutungo wabo ku buryo ubuki bwabaga buraho ngaho uziyuka abatwa barabahizi mbese bakunze no gutara ubuhura. Ibi byo kugira ngo n'uguhinga ntabwo bahingaga mu ishamba. Bamaze kugera hanze y'ishamba niho batangiye nyine gushaka ukuntu ko babaho ukuntu ko bahinga nabo wenda hari ngo bamere nk'abandi. Kindi tubigisha mbese ukuntu ko barwanirira uburenganzira bwabo.
Usibye kuba leta yarajuriye urubanza rw'abatwa bayireze nuko ubucamanza bukemeranya n'abatwa ko leta yakoze ikosa ryo kubirukana mu mashamba ntibahindishi, nuko urukiko rukanategeka leta kubahindishi no kubasubiza mu buzima busanzwe leta nta kindi yari yabakorera. Ebero Bizimana n'umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisoro ahari imiryango y'abatwa myinshi yahuye n'iki kibazo.
Ni abantu bavanywa mu byabo na leta igihe ishamba babagamo bibwira ngo numwe bazahera iteka ryose leta yari bavanyemo. Nkabanenga cyane leta yanjye kandi hari n'igihe nabwiye na mukuru w'igihugu dufite ahantu duhuriye nabo ngira nti niba utegereje kuzaja mu ijuru utari n'uyu muryango w'abatwa uhebe Imana ntabwo uzakwakira. Abantu bafite indangamuntu ya Uganda ariko bagafatwa nk'aho ari abanyamahanga.
Abatwa muri aka gakiye bakuwe ku ngufu mu mashamba ya Echuya mu Gahinga na Bwindi mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'inyamaswa zirimo ingagi dore ko zinjiriza leta amadevize. Imiryango y'abatwa ni imwe mu miryango y'abasangwa butaka bake basigaye ku isi kandi muri Uganda babarirwa mu 600 byonyine. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kubungabunga abantu n'imico rivuga ko aya moko asanzwe ahura n'ibibazo birimo guhezwa n'abandi bantu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Arakoze mugenzi wacu Ignatius Bahizi utugejeje hafi y'umusozo w'ibiganiro twabateguriye uyu munsi. Mbere yuko dusezeranaho ariko tubanze tubabwire ko abantu babarirwa muri 20 bakomerekeye mu rugendo rw'indege y'isosiyete Candor yarivuye mu Budage ijya mu birwa bya Maurice bikaba byatewe n'ikirere kitari kimeze neza. Mu gihugu cya Gabon ho hateraniye inama yiga uburyo bwo kubungabunga amashyamba n'ibinyabuzima biyabamo. Bararebera hamwe uko barushaho kubungabunga ayo mashyamba. Ukraine ivuga ko abaturage 3 bapfuye bazize igitero cya misile Uburusiya bwagabye ku nzu y'igorofa ibamo abasivile ni mu mujyi wa Zaporizhzhia mu majyepfo y'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije imyitozo n'ingabo z'ibihugu bya Afrika muri Ghana. Iyo myitozo igamije kongerera ubushobozi ibyo bihugu mu kurinda imipaka yabyo ibitero by'imitwe y'iterabwoba. Naho mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Nshuti rero mwarimu duteze amatwi, haha akaba ariho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tunabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius yarafatanije na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi. Tubifurije rero umugoroba mwiza, tubasezera tubabigira kandi ko tubafite ku mutima kandi ko mwakomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose.